VOA. Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa 12 z'umugoroba I Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda mwiriwe nshuti mwese mu duteza amatwi turi kuwa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 hano muri studio ya gatanu I Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema
baratubwira yuko batumwa bava mu Rwanda baza barungitswe n'abantu bitwa ba Alexis Nduhije aho zari umunyapolitike wo ngaha mu Burundi hamwe ngo n'uwitwa Godefroy Niyombare hamwe ngo n'uwitwa Rajabu Zen
uwo ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ku gikorwa kimaze iminsi cy'abantu bishikiriza inzego z'umutekano ngo biyemerera ko bagize uruhare mu guteza umutekano muke mu gihugu iyi nkuru n'izindi zivugwa mu gihugu cy'u Burundi turayigarukaho mu kanya gato Abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye bageze mu Burundi kureba uko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kifashe mu gihugu urwo ruzinduko ruzamara iminsi 8 nkuko itangazo ry'umuryango w'abibumbye ribivuga aba bahanga ni Christophe Haines wo muri Afrika y'Epfo Maya Sahil Fadel wo muri Algeria na Pablo de Greif wo muri Colombia mu kiganiro kuri telefoni na radio Ijwi rya Amerika André Michel Esungu uvugira uwo mutwe wigenga ushinzwe gukora nketi mu Burundi yavuze ko abo bahanga kuri uyu wa kabiri bahuye n'abaministri bane barimo ububanyi n'amahanga ushinzwe uburenganzira bwa muntu uw'ingabo n'uw'ubutegetsi bw'igihugu uruzinduko rw'abo bahanga rubaye nyuma ya raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ivuga ko babonye amafoto y'ibyogajuru yerekana ibyobo byahambwemo abantu benshi bigera kuri bitanu Kuri uyu wa mbere kandi igipolisi cy'u Burundi kiri kumwe n'umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura Fredy Mbonimpa batangaje ko habonetse icyobo cyahambwemo abantu bagera kuri 30 muri karitsiye ya Mutakura mu mujyi wa Bujumbura abagabo babiri baregwa ko bari mu babishe barahakana icyo cyaha ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza
Urupangu rwazuwe mu ivyo bisigarira vy'abantu ruri hagati y'ibarabara ry'umunani n'igicenda muri karitsiye ya Mutakura mu buraruko bwa Bujumbura. Urwo rupangu ruri mu inzu zishika kuri zitandatu. Ariko hari materi imwe ibikombe byo kunywa amazi n'akabido byari bihari hamwe n'umusegetera w'ukwikingira imibu. Muri urwo rupangu nyene harimwo n'imirima y'imyumbati. Ibisigarira vy'abantu byari bihari byari mu mifuko uduhanga twaboneka ko atari twavuba na imibiri yanuka rwose. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko abantu bamwe bari mu bahora bakora ububisha bishikanye aribo berekanye ico kibanza anemeza kumwe mu bafashwe yiyemereye icaha
umwe niwe yashobye kutubwira ati muri kijya kinogo harimo je wabone shiriyemwo mu mifuko nkabatererayo ni batatu yavye manze hariho n'uwundi babikorana yadandaza amakara kujya kane kubera ico gikorwa bakora kigayitse ari amahera baba akaba yaciye yugurira butiki ikomeye mu Kinama abo rero bashobye gufatwa nibo batubwiye mbere yuko muri ico kinogo bibaza ko harimo abashika 30 kumbure n'abarenga turacarondeza rero hamaze kuvayo ibisigarira by'abantu batatu
abagabo babiri bafashwe bose twahasanze bahakanye ibyo bagirizwa umwe muri bo yavuze ko yabonye abajejwe umutekano bamuyora mu isoko yo mu Kinama mu buraruko bwa Bujumbura ahasanzwe akorera bacamuriza umuduga daridari wundi nawe yavuze ko ari umurimyi arimira muri urwo rupangu kandi ko abesherwa umwe mubaherutse kwishikana nta gahengwe yabahaye Epitase Ningabire
Ujyana handa mubona kujya kane acuruza amakara kandi ntabwo usigura ko atacabizi ko koko uwo yatumye nawe yamuvuze umbaho nta mpari zihari inkozi y'ikibi irinda guharira azokomezwa n'itegeko kizima bo bari kumwe ariwe yavyiyemereye ko ariwe yamutumye ngo yamuhaye n'amahera igihumbi kuba yaciye yimukira mu Kinama azi yuko mu Kinama atawufatwa ari mu kibanza ngo cabemere ubutegetsi Kinama mukamenye n'ahandi batigaragambije niyo mpamvu uwo ariwe wese wasigaye ahungirayo leta nta hamwe wisigira
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yabwiye amenyesha makuru abari bahambwa ahantu abari bo
ico tuzi nuko umuntu wese yatarashigikiye irya migumuko atarashigikiye ivyo bariko barakora byo gusambura n'ukonona n'ukwica uwo muntu wese yitwimbonera kure ibaca mucisha ahantu bakamwica bazomenyekana kuko kumbure n'abagenzi babo ntibara batubwira bose ariko igikobagiye kubandanya ica matohoza
muri imisi hari makuru yemeza ko abishikana bahabwa amafaranga 500,000 y'amarundi iyo bafatishije umuntu umwe gusa kandi kwinzira karengane nyinshi zihagwa ubu ari mu bishikana yabihakana
se nibazawe kubwira ko arabasaza ahubwo kuko twebwe kuvanana hashikana n'amafaranga baramce bampaye kwitegemeza ndajyama nkasinzira cye ntandira karengane mfata ko je ntanumwe dufa amatongo ariko warigeze kuba barantumye bijya canke twarabikoranye ndinda aho gufata kugira bihagarare dusubire twese tuba mahoro mu gihugu cacu
mu kwezi kwa mbere ishire hamwe gita hagateka kazi na muntu ku isi Amnesty International ryasohoye raporo yagiriza leta y'u Burundi ko yahanze mu binogo abantu benshi carimwe force commune mu gifaransa ikaba ibyo binogo yavyerekanye ibicishije ku masanamu y'ibigendajuru Fredy Mbonimpa yemeza ko abantu bose bahambwe bafubwe mu matongo y'abapfuye kandi atakinyegezwa kirimwe
bari abantu babagwanye bateye amakambi igisagara gifatanije n'abastante twarabahishinguye muma kaburi cankwe mumva zisanze zizwe kumanda niyo mukanyosha umuntu wese afite amakenga araza tumwereke ko bahambwe hanyuma niyo abafise mwuwiwe amwemanga tuzomumuha turi kumwe n'abajejwe agateka kazi na muntu si binogo nkibi nta kinyegero kirimwo ibintu byakozwe ku mugaragaro abarundi babona
abantu rero leta yemera ko yahanze ni 58 50 ngo bahambwe muri zone kanyosha muma nuko bwa Bujumbura abandi 8 bahambwa mu itongo ry'abapfuye ryo kumpanda muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze icegeranyo cawoni kivuga ko abantu barenga 430 bishwe abarenga 240 bahungira mu bihugu bibanye eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze eloge Willy Kaneza. Uyu munsi mu Burundi imwe mu radio yari yarafunzwe nyuma yuko habaye kigeragezwa ryo guhirika ubutegetsi yongeye gufungura radio Isanganiro yatangiye ibiganiro byayo yumvikanira mu mujyi wa Bujumbura gusa hagataho kandi abagore baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu barimo barigira hamwe ingorane zihanze igihugu hamwe n'icyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke mu Burundi Fidelite Ishatse yitabiriye imwe mu manama yigirwamo ibyo bibazo i Bujumbura
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane mwaka 2015 hatangura ukwiyamiriza gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu Burundi yaciye atangura akajagari kahavuye kavamwo umutekano muke watumye bamwe mu Barundi bashengera abandi batizabo hati bagiye abafunzwe n'abayanti buca abo bukeye bati ntibwira
iyo mbona ibintu biri mu gihugu ndababara ubu bwicanyi tubona umubyeyi uno munsi ashobora kuvyuka akaja mu gisagara mu gana ashobora gutaha muhira ngavuga ni ibyo byose bizohera cyane
anyese ni ndoya n'umukenyezi akora umwuga wo kumenyesha amakuru ateye umutima uhagaze n'umutekano muke urangwa mu Burundi bwa none iyo ni imwe mu mvo yatumye abakenyezi bahagurukira ikibazo cy'umutekano babicinjije manama yo guhanahana ivyumviro hagati yabo yabereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi izo nama zabaye zayizishimikiye ahene ikibazo cy'umutekano gihari hano mu Burundi na cyane cyane ku ngaruka mbi zacu zibonekeza hanini ku bakenyezi konsulate abanyizigiye arongora niko bakenyezi bahujwe n'ukwemera Yimwe mashiramwe yatunganije izinama
umugore w'umupolisi umupolisi apfuye arafakara umuvyeyi mu manifesta abuze umwana arababara ari wo muri opposition cyangwa ari ku butegetsi arababara hagize ubukomereka hagize mwama mwumva amagrenade batera mu masoko muravye nabana n'abagore bapfa nibo barusha abandi ivyo byose ni ibintu bitubabaza
uyo mukenyezi ntahera gusema ayo magrenade amazi imisi ategwa mu gisagara ca Bujumbura ateye umutima uhagaze abakenyezi bato bato bisunga mu kudandaza ivyamwa n'imboga muri bimwe mu bibanza y'uma barabara ari hagati mu gisagara ca Bujumbura uyu mukenyezi ni umwe muri bo ati barahamwe nayo magrenade
rero nk'ikintu rero kinini gituma duhagika umutima ni ibintu by'umutekano muke kumbure ngubu umuntu arashobora kuyimvira ashobora kuzinduka ngende hariya kwa siyoni kurangura kubera umwanya n'umwanya baratera amagerenari cyangwa nk'ubu turi ngaho ucuruza nyine ufise ubwoba kubera bino bintu biguma biba namwe murabyumva kandi nibyo mwibonera hama mu buzima tubayemo nabwo muca mubona ubu n'igihe hari ubukene ngira mutagira uko bungana
abitabye izo nama bava mu mihinga itandukanye y'igihugu ni ukuvuga ko bava mu ntara mu madini mu migambwe no mu mashyirahamwe y'abakenyezi atabigamye mu bya politiki mu kirundi baramaze bati ibigiye inama bigira imana ubwo butandukane bw'ivyumviro nibwo buzotuma bashika ku kintu kirama ntabaza Josephine n'umukenyezi w'umugambwe wa Sanya Frodebu yari yitabye ivyo biganiro
ikintu twashimikiye ko nk'ubu tuvuye mu migwi twashoboye kubona yuko umutekano hose utameze neza nubwo turi mu bigambo bitandukanye ikibazo dufise ni kimwe cyatu kijanye n'umutekano kandi naho buri mu mugambwe runaka cyangwa muri muri societe civile ikibazo cy'umutekano kituraba twese nico gituma rero dushobora guhuriza ku kintu gikomeye naho turi mu byiyumviro bitandukanye
ayo manama gizwe n'ibiganiro yatunganijwe n'ihuyo ry'abakenyezi rihanira amahoro n'umutekano ayo manama yatunganijwe kuri wa kabiri mu ntara za Bururi ahahuriye abakenyezi mu Rumonge Makamba na Bururi byabereye kandi no mu Ruyigi ahakoraniye abakenyezi mu Ruyigi Cankuzo na Rutana reka no mu gisagara ca Bujumbura ikindi kibazo cyabereye mu iyo nama hakoraniye abakenyezi mu cito kica Rugombo muri Bubanza Bujumbura Meri hamwe n'abakenyezi bo mu ntara ya Bujumbura iyo benshi bita Bujumbura Rirare icegeranyo kiza kuva mu vyiyumviro vyashikijwe n'abakenyezi mu izina barimwo na gacumu k'ubumwe ku biganiro bigiye kuba mu misiri imbere hagati ya leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo baranyizi igiye konsolata arongiwe n'ingo abakenyezi bahujwe n'ukwemera imwe mu mashirahamwe yatunganije uruganda guhanahana ivyumviro hagati y'abakenyezi
aho rero n'ukwegeranya ivyumviro vy'abakenyezi tukabishira hamwe tukabitanga ari byimviro by'abakenyezi ico twashatse kwita agenda femme twebwe ntabadutumye nitwe twafashe intumbero yo kuja hamwe kugira turabico duterereye kandi abo bose tuzobibashikiriza ibiganiro ari bibera mu Burundi ari bizobera hanze byose tuzogenda tujanye ivyo byimviro by'abakenyezi
iruha n'ico cegeranyo abakenyezi ivyo biyemeje kurangura uri umwe witavye ivyo biganiro
nk'abakenyezi turi mu migambwe ni kugenda twigisha abanyamigambwe tukabwira n'abanyamigambwe baturongo yuko injyane za politike zikwiye guhagarara kuko bihekura Burundi n'abarundi ikindi nk'abari muri ma societe civile ba biyemeje yuko bagiye kuja mu masharamo yabo kugira ngo nabo baterere ba ibyimviro bafashe leta kugira ngo izinjyane turabe ko zohagarara
ayo manama yo guhanahana ivyumviro agamije no kuzobera mu ntara za Ngozi ni Gitega ingozi hazohurira abakenyezi b'Ingozi imuyinga Kirundo na Kayanza naye Gitega hazohurira abakenyezi bavuye imwaro hamwe n'abavuye mu ntara ya Muramvya no mu ntara ya Karuzi ibujumbura Fidelite yishatse juri Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda twumvikanira kuri FM. Ijana kane n'ibice bitatu mu Burundi ho tukumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ku rubuga rwacu rwa Facebook mwadusanga kuri VOA radio yacu kuri internet turi kuri www.radioyacu.com tubibutse ko mushobora no kutwumva kuri internet abifuza kutugezaho ibitekerezo ibibazo cyangwa se amakuru mwatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 001 202 441 931 nongere mbibutse nimero yacu ya WhatsApp ni 001 202 441 931. Igipolisi cy'u Burundi kiratangaza ko abantu bari hagati ya 30 na 50 aribo bamaze kwishikiriza inzego z'umutekano biyemerera ko bagize uruhare mu guteza umutekano muke mu gihugu. Nk'uko bivugwa na Pierre Nkurukiye, umuvugizi w'igipolisi, benshi muri abo bantu ngo biyemerera ko bakora ibyo bitero bavuye mu gihugu cy'u Rwanda.
Baratubwira yuko batumwa bava mu Rwanda baza barungitswe n'abantu bitwa ba Alexis Nduhije aho zari umunya politike wo ngaha mu Burundi, hamwe ngo n'uwitwa Godespoa Niyombare, hamwe ngo n'uwitwa Rajab Hussein. Bavuze ko aribo babacapiye n'ikarata yo kuza kungene kwinjira ngaha mu Burundi bagakora ububisha butandukanye bagiye bukoreka kuva imigumuko igitangura. Ikindi bongera ko nuko basubira gushimangira ko bigishijwe bya gisirikare mu Rwanda n'igihugu cyo mu Rwanda n'abasirikare bo mu Rwanda bafatanije n'abo basirikare bamwe bamwe bari bagiye ino bagerageje gutembagaza ubutegetsi bikabatako amazi. Bashobora gukorana rero ngo n'abasirikare n'abanyapolitiki bo mu Rwanda bakaba aribo babigisha bya gisirikare maze bakabaha n'ibigwanisho hanyuma bakabarungika. Kandi ibyo tubifitiye n'ibyemezo byinshi, na benshi bagiye bafatwa bashaka imodoka ziza n'ibyo bigwanisho, n'abantu bagiye bafatwa bakabyivugira neza uko ngene bigenda.
Hanyuma hari umuntu witwa Rubera Intwari Auguste yavuze ati umutekano urahari, icyo kiganiro ntigikenewe. Rubera Intwari, nagira ngo mubwire yuko iki kiganiro gikenewe kubera ko hari abantu benshi barimo bibariza ibibazo. Twikomereze kuri Ntawuhora ku Ngoma. Wiriwe neza Ntawuhora ku Ngoma? Yee, ngaho baza ikibazo cyawe.
Yego, ndamukiri tumushimire ngo ndamuzika.
Yarakumva.
Yee. Mahoro ne. Mahoro neza.
Dawaje ki batana gahonda mubaje. Mhm. Baravuga mereye kuri igice kinogo cyeje sato. Yego, turashima ko ari byiza kubona baragitoye. Ariko turashobora gutatibaza. Kibazo ibyo umutari gisagasa buje muri abuze yuko ari cyo wase amwe ndi amane yakubura n'abandi baje babura mugabo bapa mu makarite tandukanye.
Ndagukurikira, komeza.
None abapfuye nabo bagira ikiri batagatatu nabo babasize ko tumva ko hari n'ibindi binogo bitaramenyekana mugabo igeze kumutakoresha bataramenyekana n'ibindi byobyo bimenyekana gusa biri mu makarite atandukanye. Uko tumva ko hariho benshi bavuga yuko iwabo wabasigaye iwabo w'abantu so hari ingona bono gahaza n'ubutaka bashaka yuko hari inogo sasa ni mugi dutoza mu kati tubwiye ikindi nacyo hariho ikibazo kijyanye n'amagrenade bavuga ngo aratera iyo biragoye gutahura kandi turagenera neza nk'icyo nta muco ukwiye turigera tubona bijyanye n'ibyo bintu. Ikindi kibazo nayo gatibana n'ikibazo cy'aba bantu bavuga ngo barishikana ariko ntibarigera batubwira ati twe tujye tuva aha twakorera aha atari turongowe n'abanaka, ariko tukaba tuzi yuko hariho na bamwe bamwe mbonera kure bagiye baronka inshe zo kubyina mu Burundi bakajya mu Rwanda bakamarayo iminsi.
Bagiye gukora iki? Babahaye
sedomisiyo.
Bagiye gukora iki?
Irani muri abo nyine nabonye mu batu bagahatohore nabonye hari igihe usanga bari muri bo ibibazo byanjye byari.
Ntabwo nshubije abo ngabo ngo bimbonera kure bajya mu Rwanda bafite amafaranga y'ubutumwa, baba bagiye gukora iki?
Bagiye mu itohoza ry'ibyo nyine baba bari kuri mi
gutohoza
barabyivuga nabo ndafite umugenzi abize umugenzi azigitega abize umugenzi azigitega aragiye yo arangereka na telefone yakuye arambye ari bya aragiyemo
yakubwiye ko yaragiye mu bice
kandi ndabuvuze umugenzi urumva rero ibintu bya politiki niho bareka kuza bahitisha mu mbavu bavuge bose ko bari mu kingi ngo bashire imbere bizanye bareka kugira ku ruhande rumwe.
Urakoze cyane. Noneho duhamagare Faustin. Wiriwe?
Wiriwe neza.
Nawe ikibazo cyawe?
Murakoze. Nenda kubaza afande ikibazo. Kwawe avuga ibibazo byose abayobozi b'u Burundi baba bashinze u Rwanda ngo nirwo rubateze ibibazo. Ngo bo bafashe bishikanye bose ngo bari bavuze ko baturutse mu Rwanda. Ubu ko mpamya ko u Burundi bufite iperereza, bufite inzego z'iperereza muri polisi cyangwa n'igisirikare, kuki batatubwira ikigo cyo mu Rwanda batorezwa ngo batubwire umubare bato urimo ngo batubwire umusirikare ushinzwe kubatoza uko yitwa ngo batange ibimenyetso bigaragara, ahubwo bakaguma gusaba bashaka gusiga u Rwanda kandi byo nyine biragaragara ko n'abarundi babo batabafite icyizere ubwo se abarundi barimo kumubaza ibyo ngivyo batumwe n'u Rwanda
ye Faustin urakoze
namwe murakoze
noneho duhamagare na Adolphe mbere yuko Opepe Pierre Nkurikiye asubiza Adolphe wiriwe
wiriwe
ye ikibazo kimwe
ndabaza igituma hari intumwa zigomba kugendera Burundi nk'ubu twimirije uko tuzokwakira mu minsi z'abajya basirikare n'abajya kuraba agateka kazina muntu igituma hacha haba ibintu bijya habona mugabo imbere na mbere bitaja ahabona
ye urakoze rwose Adolphe urakoze ku kibazo cyawe Opepe Nkurikiye ngaho ni mu basubiza
ego nabonye na ndabashimiye ku bibazo n'intererano zabo ngirangira ko ntahora ku ngoma yavuze ngo abapfuye bazira ikiringo cha gatatu ngo mbega ko hariho ibiziga biri ibinogo biko biratogwa by'abantu bapfuye ngo mbega none ngo bapfuye bazira ikiringo cha gatatu ngo bobo ngo
imirambo yabo yagiye
imirambo yabo yagiye he haravuga n'ahantu ngo aho bita ngo wabo wabasiga yavuze n'ahantu menga ashaka kuri hatatu icyo twamumenyesha nuko ibijyanye na n'imigumuko yabaye n'abapfiriyemo n'abakomeretse n'aba n'ibyo bintu byononekaye hariho amadose ariko arakorwa kuri ibyo bintu ari mu butungane we rero nimba afise wiwe yavuze muri iki kiringo azoheza twamusaba ko yokwegera ubutungano wa madosiye ageze mu butungano aheze abazu aho ivyo wiwe bigeze bazoheza bamuhe inyishi tomoye kuko muri kiya kiringo abantu bapfuye kwishi hari abapfa bariko baratera magrenade harabapfuye baturiwe mu mabarabara hari bapfuye bahitanywe n'amasasu amwe y'ivyiyererezi n'abandi bapfuye mu buryo bwinshi rero kandi amatohoza ariko amatohoza amadosiye ageze mu butungane arashobora kugenda akavuga uwiwe akavuga n'ivyo kumwe byagenze ama bakamubwira aho dosiye iyo bigeze mugabe ico no mumenyesha coco nuko atakintu na kimwe cabaye kitazokurikiranwa cyangwa kitariko kirakurikiranwa n'ubutungane aravuga ubundi ngo ibintu by'amagrenade n'abishikana ngo bashobora kuba ari ingwimbe imbonera kure ngo zarungutse mu Rwanda aratanga n'akarorero ye nibaza yuko uno muntu ari muri abantu badashaka kumva ukuri abantu badashaka kumva ukuri kandi kuba ariko simbona indi siguro umuntu yashobora kumuha abatera amagrenade barafatwa Nahavaza kuvuga nka babandi numvise bavuga ngo aya magrenade ngo baye ngo yatewe ngo nabari mu butegetsi ngo hanyuma ngo kugira berekane yuko ngo bajya abantu ngo bakora iterabwoba abaziterana ganda mumenyeshe ko bafatwa kandi bafatwa ku bwinshi kandi nibo nyene ukuri kuko hari n'abafatwa bafatanwe izo grenade mu minwe bagira bazitere no ahano guhana uburorero abagiye bafatwa bafite izo grenade mu minwe urumva rero barafatwa bakavuga neza n'abatumye n'amafaranga babaha bakavuga neza n'intumbero baba bafise udashaka rero kubyumva wewe nibaza yuko tuzokomeza tugusigura kuko niko kazi tujejwe gushikaho ukuri uzotinduka kumva ubishatse nimba ushaka koko uzotinda wumva ukuri iki nacyo cyo kuvuga yuko imbonerakure ziba zijya mu Rwanda mu nyuma zikagaruka izo zishikana nibi nibaza yuko ariko ariyo bagize ukuri kandi akunze kuko abafatwa barasigura neza ukuntu byagiye biragenda baravuze yuko bari muri ayo makambi y'impunzi mu Rwanda ko hagize n'umuntu bikeka gusa ko yoba yarigeze no kuba ari muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi baca bamwica barasigiwe neza n'ukungene babigenza uno munsi rero mbonera koreye bavuga ko zishobora kugenda hariya zigakora ibyo ariko aravuga bikagaruka ari zizima nibaza yuko abantu bose baca bumva ko ari kinyoma cyambaye ubusa uwitwa Faustin yavuze ati nta bimenyetso bigaragara by'uko abantu bahungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi bahugurirwa mu Rwanda bagatumwa bakahabwa igwanisha bakongera bagatumwa gukora bino bintu umuhumbure ntazi neza ukungera ibintu byagiye bigenda nagenda mumenyeshe yuko mu byemezo byashikirijwe amashyirahamwe mpuzamakungu nka CIRGL byari bitomoye cyane
ariko rero ngibyo erega ibyo ntabwo byagiye ku karubanda ngo abaturage babimenye
barundi barungikwa hariho n'abapolisi bo mu Rwanda bafatiwe ngaho gataka ku Burundi baje gukora ibikorwa bye ni abo bose barasiguye neza harabaza bigira ngo nabavuga butumwa bose barasiguye neza kumwene bigende ariho abantu bahungutse bavuye muri ajya makambi baravuze neza kumwene babarokirira abateye muri cha gitero cyo caba mu muri Kayanza na Cibitoke abafashwe harimo nabana mbere batoya cyane barasiguye neza kumwene bavaro mu makambi ni modoka ikamyo zigisirikare cy'u Rwanda baranavuze abahetse kwishika nabo baravuze n'amazina y'abasirikare mu majoro hari mu majoro menga bavuze baravuze n'amazina y'abasirikare babantrenya babadana n'ibigwanisho ni modoka na plaque y'iyo modoka zari ibigwanisho naho bakoromera bo
bikubwira Pierre Foster Foster nubundi yabajije ati erega ayo mazina kuki mutayashyira ku karubanda ndetse ngo muvuge n'ahantu nyakuri abo bantu bitoreza
erega iyo ivyo tutabyerekana ibari gusaba ko ujya mugi ugenda gukora amatohoza hariya nimba barinze basaba ujya mugi nuko twari twashoboye kwerekana neza ivyo bintu twe twerekanye na ni karata iriko naho bagiriye namakambi bagiriye mu myimezo ya gisirikare ahantu bashika hane
ibyo ariko nuko bishyikiriza
baraherekanye neza kuri iyo karata turerekana neza aho bava makambi bavamo naho batera bajya naho bagiriye ayo maformation makambi ashika kurane ari muri cyo gihugu cy'u Rwanda kuri ivyo
nta mpari zirimo kuko nimba atari ukubagondoza aho hantu mwahabwira abanyagihugu
uyo muntu nimba hakeneye azoza atumbere mu biro by'iwacu hanyuma tumwereke karata ukungene imeze tumwereke n'ivyo bibanze ukungene bimeze byose ntitubivugira ku radio abo byategekwa gushikirizwa barabishikirijwe kandi ntibarinze bafata ingingo yuko borunga ikintu mwabwira zize kuri ivyo bintu ari ukubera kuko insiguro zari zatanzwe zitari zabanyuze uwo nimba bikeneye turamutumiye aze mu biro hanyuma cyangwa muhe nimero yacu ya telefone aze tumwereke neza ivyo bintu kumwene bimeze idonido atakintu na kimwe cy'ikinyoma kirimwo nkumbure tunamwumvishe n'aba bantu bafashwe bobo barakubwira n'imisozi y'aho hantu mu Rwanda neza bakaguha n'amatariki y'ukumwene bagiye bagenda aha nta kinyoma rero kirimwo bimwe bavuga ngo
iyo nimero ya telefone y'imuhe
yego muratamuyimuha niyi mwakoresheje kugira mu ntore
yego ni 79 937 954
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri muri atangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongere nanone mbibutse ko Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM mu Rwanda ku 104.3 mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri bifuza kutugezaho ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook mwadusanga kuri VOA Radio yacu ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.voa.com nimero yacu ya WhatsApp ni kuri 00122444919931 tubabwire ko mukanya isamoya n'igice tuzakongera kubagezaho amakuru avugwa cyane mu karere k'ibiyaga bigari Juti rero mwari muduteza matwi aha niho dusoreje makuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala Alimas wadufashije gushira hamwe kino kiganiro muri studio mwari kumwe nanjye Edir Gwema mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika ciao ciao.